mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazindongo ibiganiro na makuru twafitiye muri kano kanya.
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success.
Uyu ni Benjamin Mukapa numuhuza matati y'Abarundi avuga yuko atacho yakoze atakoze kugira ngo leta y'u Burundi yitabire ibiganiro bihuza abanyepolitiki Arusha ariko yamunaniye. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mu hafi ya radio yanyu. Tuzakubwira kandi n'ivyerekeye akana kagahungu karaye kitavye Imana mu gihugu c'u Burundi nyuma yo gukubitwa n'umwigisha mu ntara ya Gitega. Muraba hafi ku idonido y'izo nkuru zose nciye ku masonga. Ako mbanze ndababwire muri make ko kugerageza gutega bombe abategetsi ba leta biki gihe hamwe n'abakiri mu mirimo ari ukugaba ibitero kuri demokarasi ya Amerika. Ayo n'amajambo yashikijwe ejo na perezida wa leta zumwe za Amerika Donald Trump. Inyuma yaho hari imabombe byatowe ibisasu byatowe biriko birungikwa mu nyubakwa z'abatandukanye. Aya majambo yavugiwe muri leta Wisconsin nyuma yaho abategetsi bavuze ko bariko bararondera kumenya uwarungitse udupaki dutekeyemo ibisasu vya bombe ku ngo za perezida yahoze arongoye Amerika Barack Obama na Hillary Clinton yahiganywe mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu 2016. Utwo dupake kandi twararungikiwe abandi bafise igihagararo mu mugambwe w'abademokrate. Umunsi wose wejo kwa gatatu abategetse mu migambwe ibiri ikomeye barasavye kuhaba ugukundana nk'abanyagihugu hamwe naho bafise ivyo batumvikana ko muri politike bakabirengera. Abategetsi muri muna mashinga mateka ku ruhande rw'abademokrate bavuze yuko mu itangazo basohoye ejo kwa gatatu bagirije Trump ko ari we ntandaro y'ico cuka kibi ca politike kiri muri Amerika. Mumenya ko atanumwe yahitanywe nitwo dupake tw'amabombe kandi ababikoze baracarondegwa. Umutekano muke uri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ni intambamyi kutwigoro two kurandurana n'imiziki za Chaibora kimaze guhitana abantu barenga 150 nkuko bishikirizwa n'umuvugizi w'ishamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS Tariq Jaserevic. Intara ya Kivu y'uburaruko yatewe na karere karimo intambara kandi hakorera imihari yitwaje ibirwanisho irenga 10. Amashamwe atanga imfashanyo yahisemwo guhagarika ibikorwa ayandi arabigabanya kuva aho chukiza chibonekeje mu kwezi kwandu muri Kongo. Mu mpera y'indwi heze abakozi babiri bo mu gisata c'amagara y'abantu hamwe n'umusirikare wa Kongo barishwe n'abitwaje ibirwanisho. Umunsi ukurikira abanyagihugu mu gisagara ca Beni bateye amabuye imodokari y'abagira neza igihe hari imyerekano yamiriza ikindi gitero c'abitwaje ibirwanisho cahitanye abantu 13. Ivyo biba mu gihe OMS ishikiriza ko mu gihe ho buhagarika ibikorwa umugera wa Ebola ushobora kwandukira ibindi bihugu bibanye nka Uganda, u Rwanda n'u Burundi. Abategetsi mu ntara zo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Kenya barabonanye muri nondwi bemeranya kurwaniriza hamwe umuhari w'iterabwoba Al-Shabab. Umuhari wamuka muri Somalia umaze kwica abatari bake muri ako karere kuva muri 2011. Intara zitanu zaserukiwe muri iyo nama ni Mandela, Galisa, Izilio, Wajir na Marsabit. Zose zaratewe na Al-Shabab. Igitero cahitanye benshi cabaye mu kwezi kwa kane muri 2015. Abantu bitwaje ibirwanisho bate kaminuza y'Igarisa bica abantu 148 benshi muri bo barabanyeshuri. Iyo nama yabaye ya mbere ihuje abanyepolitiki, abakuru b'imiryango hamwe n'abategetsi b'amashyirahamwe ejeje gucungera umutekano ngo bafatire hamwe ingingo zo kurwanya Al-Shabab. Radio ya Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, 31 na 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mumva ijwi rya Amerika ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro wanyu mu ntara muracumva tankomazi kwa twumva muri Arusha.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze umuhuza matati y'abarundi Benjamin Mukapa ajeje kugurura icese ibiganiro bihuza abarundi biriko bera yarusha muri Tanzania Mukapa yatangaje ko ababaje nuko leta yanse kwitaba ubutumire bwiwe intumwe dasanze ijwi rya Amerika yarusha Pierre Claver Niyonkuru haracari ko aradukurikiranira ku buryo budasanzwe ivyino biganiro
Iyo ndirimbo ihayagize igihugu cy'u Burundi niyo yatanguriye ibirori byo kugurura ibiganiro bihuza abanyepolitike b'abarundi yarusha muri Tanzania ni ibirori byamaze umwanya urume rumara Umuhuza Benjamin Mukapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania yavuze ko atanezerejwe n'inyifato ya leta y'u Burundi yo kutitaba ibiganiro mu ijwi giwe yumvikanyemo agashavu yagize ati
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success.
Nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfise kugira n'imibiri buri ndonke umuntu numwe yose rukira leta y'u Burundi ariko byaranse ubutumire nari nabarungikiye basaba kwigiza inyuma gato ndabikora yamara basubira gusaba ko twigize inyuma kandi hari n'ikindi rero leta yasavye ko no baho urutonde rw'abatumiwe bose bongera bifuza ko bino biganiro byoshimikira ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora abo nyene bishiriyeho bari kumwe n'indi migambwe mu ntara ya Kayanza mu kwezi k'umunani uyu mwaka ibyo rero ntavyo nabemereye kandi bambabarire niho nafata ingingo ko ibiganiro bibwirizwa kuba atakundi gushika kuri iyi saha nta kintu na kimwe kigaragaza ko leta ifise ugushaka ko kwitaba iyi nama yamara nta kundi ndizera ko mwebwe mwaje muzokora kugira ngo habone ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yo mu mwaka w'2020 amatora meza yizewe kandi yemewe na karere hame n'amakungu kuneza y'abarundi bose
and will be held free fair and credible come 2020 in the interests of the people of Burundi
Umutama Mukapa w'imyaka 80 yatangarije abanyepolitike bitavye ko bibabaje kuko cari gice ca nyuma yamara kikaba kititabwe n'impande zose zegwe n'amatatu ya politike Mukapa atakazi nahawe n'abakuru b'ibihugu ba Afrika y'ubuseruko ndagahejeje
This is an important meeting it represents the height of the consultative process
Iyi ni inama ikomeye ku rwego rwo hejuru yavuye mu mibonano nagiranye n'imigwi itandukanye kugira ngo habone ku muti ku matati yavuye ku matora yo mu mwaka w'2015 birakomeye kuko n'ibiganiro bya nyuma ngize imbere y'uko mpa raporo ya nyuma abampaye igikorwa cyo kugerageza kurondera ituze no mwumvikano mu Burundi ari bo bakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko mu nama y'abo bakuru b'ibihugu iheruka nari nibaza ko akazi kanje karangiye kandi nari nakoze ibyo nshobora yamara nabo barambwira bati hangana utume ko ikindi gice kizobe ica nyuma ariko kizobe kirimo impande zose
but they said not yet have another final consultative session
abitavye ibiganiro biriko biraba n'abatavuga rumwe na leta gusa bavuye hanze y'u Burundi hame nabandi bavuye mu gihugu bose hamwe barenga 50 uretse leta ititavye n'umugambo uri ku butegetsi hame n'indi migambo itavuga rumwe na leta icuditse n'umugambo uri ku butegetsi ntiyitavye abari bahari bumvirije umuhuza batekanye bamuraba mu maso bamwe bacishamwe bakazunguza umutwe byerekana ko nabo bababajwe no kubona uruhande ruhambaye rutitavye ibiganiro umuhuza yababajije ati mwumva ndi kuvuga buke buke nitonze kugira ngo mwumve kandi mutahure amajambo yose nabo baremera abatumva icyongereza bari bafise ababahindurira mu rurimi rw'igifaransa muri uwo mwanya abanyepolitike bari mu mwiherero batwemere kubaja kugira ico badushikirije ni ngene bakirije iyo jambo ry'umuhuza Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
Pia Claverne yongura rakenu ya rachari ya rushari roku dukuri kila na kuurigyo udasanzwe kandi kumanya kumanya izivyo biganiro biliko birahuza wanye politika baba rundi ikizo kulikira ni chahe ako karachara gafindo kuri benshi mumera za kino kiganiro tuwemeleko tuza gucisha maso kumbuga nguruka na umenye kugira ngo turabe bamwe n'abandi ico bagona kuri izivyo biganiro ariko mukurindira na inabice ku masonga hari umwana w'umuhungu yarayita vyimana nyuma ya hakubitiwe n'umwigisha wiwe mu gihugu c'u Burundi abavyeyi ndetse n'abaregwa bo kwishure nshingiro rya Bihanga ni commune n'intara ya Gitega aho uwo mwana yahora yiga basaba ko umwigisha Yohanwa vy'akarorero umwigisha kwino sahatu uko tubashikiriza ino nkuru yamaze gushika mu minwe y'ubutungane nk'uko muvyumva mu nkuru twateguriye na mugenzi wacu Gitega Fidel d'Antoine Nsabimana
Abana biga ku ishuri shingiro rya Bihanga komine ntara ya Gitega aho bari baje gutora ikiziga cha mugenzi wabo Cedric Bigirimana ku bitaro vya Betania Isonga naho ni muri komine ya Gitega bariko bidogera umwigisha wabo Matayo Mbarushimana yigisha mu mwaka wa gatanu yagirizwa gukubita umwisi Cedric Bigirimana w'imyaka yaba aba 12 bikamuviramo urupfu umwe mu bana bari biga na Cedric Bigirimana bana kubitiwe hamwe aratubwira icatumye Matayo Mbarushimana umwigisha wabo bakubita
yaradutumye kuzana ibishamba radukubuza cyatuzana ibibabi babi by'imikaratusi acara dukubita
uno mwana nawo nyene yakubitanywe na Cedric aratubwira uko bakubiswe
uri imbere yaho bazana Cedi aca narindi kwinegamiye nkuko acara mfata ngaho mukajiginya cavuga ngiti wakanyanka gate waciramo acankuta n'amakofe ngaca canidudura ku ruhome nkuko acankuta n'umugere wo mu rubavushisha ngo nubamye yadukubita duhohotera agaca avuga ngo abana b'ibihangayo ngo ntagukwirikira imigere yadukubita imigere myinshi agaca avuga ati ngo dohora ndabakubita ku uwo mwaka uheze hoho yavuga ati ntabakubise ndabona ngo mwi ngo mwavuze ngo mwameze ngo ubwakwaha ngo nukubakura inkoni kugishitse
abo bana bamenyesha ko uwo mwigisha atari ubwambere abakubita akababaza
abuze inkoni yashatora urubaho ruri munsi y'intebe agaca rugukubitisha carugukubitisha mu bitugu nawe wicaye agaca avuga ngo goroka agaca gukubita ngaha no kutambuka bigaca vya nka gutabura ikatambuka imbere ya yuho akubita Cedi hariho nundi yari yavunya aca rihebera
bago ni nzigo ya Jeanne umuvyeyi yabuze yagize ico asaba kubwo umwigisha yagiriza urupfu rw'umwana wiwe
twagisho twosaba sikindi dusaba yuko ubwa mbere na mbere diplome yitabugwa hama kava mu burezi kuko urumva ako kazi ntakashoboye kuko no hama utumarira kwa bandi bana urumva umuntu yishye umuntu agapfunga ubuzima bwiwe bwose umva no mwicara uyu banza gwo kwicara nuko kibiriraho nyine ntavye kurindira we wabuze umva worinda
njenjegeri Marcel umuyobozi w'ishuri shingiro rya Bihanga avuga ko gorupfu rubabaje aho yibutsa abigisha ko inkoni atakibanze ifise mu ishuri
ibyo kuba byarabaye so kuvuga yuko tudatanya impano nko mu manama twamategerisha twe turavuga tuti mwisho ikintu cy'ambere kizera yo kuba kihari ni ikintu cyitwa inkoni ico kintu turakiyamiriza inkoni imbere barashe kuva mu mwaka wa gatatu no kuduga inkoni nta kibanza ifise mwisho inkoni ifise kibanza mu mwaka wa mbere no mu wa kabiri naho nyene niyo kugira gute niyo gusomesha abana
ndayizeye Jafet aserukira komite ishingwa ntwari bihanga naho nyene yagize akagohe avunira abarezi muri rusangi
akamo twotera abarezi nkabo nuko bohindura inyifato bakagendera akaranga mutima kumwuga baba barigiye kandi turazi tudakekeranya yuko mu byo bigishwa mu bijyanye nirera ivyo biya birimwo vyo kubungabunga ibibondo babajejwe
Cedric Bigirimana yacikanye mu ijoro rishira no wa kane inyuma y'indwi ariko aravugwa ibipimo byo kwa muganga byerekana ko uwo mwana yavunitse igufa ryo mu kiyunguyungu Matayo Mbarushimana umwigisha yagiriza ugo rupfu yamaze gushika mu minwe y'ubutungane Igitega Fidel d'Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika
Ikiganiro wanyu mu ntara unaho kidushikane mu munigi ni muri territoire ya Nyiragongo mu gihugu cy'u Rwanda aho bamwe mu banyagihugu bo muri ako karere bavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira biyamiriza bene ubutaka ubutaka babirukana mu mazu bamazemo imyaka n'imyaka inkuru irambuye na mugenzi wacu muri ako karere Claude Ganza Munyamagana
Iki cyumweru cyatangiranye n'impagarara mu gace kitwa quartier Buhene kari muri groupe ya Munigi territoire ya Nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Bamwe mu batuye muri aka gace bavuga ko babonye inzego zishinzwe umutekano ziherekeje abantu bari baje kubirukana ku ngufu mu mazu basanzwe batuyemo. Abo bantu akaba bavuga ko ari ubutaka bwabo. Umva uko aba baturage babisobanura. Twabaye tukibyuka mu gitondo tubona abapolisi barava mu modoka batubwira ngo muve mu mazu musohoremo n'ibintu byanyu. Turimo turibaza impamvu yabyo. Turimo kugaragaza akababaro kacu kuko twabonye ko guverinoma ititaye ku baturage bayo. Abapolisi barashaka kudutera ubwoba ngo tuve mu bibanza byacu ariko ntitwabyemera. Ntiturabona umwanzuro ku bibanza dutuyemo ariko twumva bavuga ko tuzahava. Ibyo ntidushaka kubyumva na gato. Tuzarwana kugeza dusubijwe ibibanza byacu. Aba baturage bigabije imihanda ku munsi wa mbere n'uwa kabiri. Ndetse habaho guhangana n'igipolisi cyo mu mujyi wa Goma. Polisi yabamishemo ibyuka biryana mu maso kandi narasa amasasu yica ku buryo abaturage bemeza ko abantu bane magingo yaribo bahasize ubuzima. Kugeza ubu ariko ubuyobozi bw'umujyi wa Goma cyangwa ubw'intara kivu y'amajyaruguru ntiburemeza cyangwa ngo buvuguruze imibare y'abavuga ko baguye muri uku gushyamirana. Aba baturage bo mu Munigi baravuga ko bashavuzwa no kuba baraguze ibibanza bakubakamo amazu. Ubu hakaba hari kuza abantu biyita bene ubutaka ari nabo barimo kububaburanya, ndetse bakifashisha inzego z'ibanze n'iz'umutekano mu kubavana mu mazu ku gahato. Turamagana umuntu uvuga ko yatsindiye ubu butaka none akaba arimo kwangaza abaturage. Yazanye n'abapolisi bafite imbunda none barimo kwirukana abaturage mu mazu biguriye mu mafaranga yabo. Turimo turahunga intambara iyo za Kibirizi, Lubero, Bwito, Rucuro n'ahandi. Twaje haduhunze none kandi naha barashaka kutwirukana mu mazu twaguze mu mafaranga yacu. Guverinoma yacu nirimo kutujujubya. Irimo irasenyeraho abantu amazu. Nta hantu babereka bakwiye kwimukira. Ni ukubangaza gusa ngo nibashake basubire iyo bahunze baturuka kandi nta mutekano uriyo. Twe dukeneye kumenya niba ari guverinoma, ubutabera na bamwe mu baturage kavukire baha bemera ko abantu bangazwa. Kuri uyu wa gatatu nibwo habonetse agahenge nyuma y'uko Minisiteri y'Umutekano ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru itanze agahenge abaturage bakaba basubijwe mu mazu yabo yubatse ku butaka baburanywa n'abandi nabo bavuga ko ari ubwabo. Si quartier za Majengo na Buhene gusa zivugwamo amakimbirane ashingiye ku butaka, kuko no ku Mugunga mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma havugwa kutumvikana ku butaka abaturage batuyeho. Uruganda rw'itabi Supermatch narwo rukaba ruvuga ko ari ubwarwo, bityo ko abatuye kuri hegitari 8 mu mbago zarwo bahava. Vice Perezida wa Societe Civile ha ku Mugunga bwana Obedi Bahata avuga ko ari ihurizo rikomeye ku baturage bishobora kuzarangira bahirukanwe. Ni ibibazo avuga ko byubuye umutwe mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize wa 2017.
Mugunga ilipatwa na shida sana mu population aux environs de 5.
Imiryango ikabakaba 500 ya hano Mugunga twahuye n'ibibazo bikomeye. Mu 2023 nibwo guverinoma yadutuje aha nyuma yo guhunga kubera iruka ry'ibirunga. Kuva mu 2023 dutuzwa aha nta muntu n'umwe wigeze aza ngo avuge ko tumuturiye ku butaka. Dutungurwa no kubona Supermatch zango ku buso bwa hegitari 8 tugomba kuhava kuko ari ahabo. Abakozi bane ba Supermatch abaturage bindaga kubatwika. Imana ikinga akaboko ntibicwa kuko twe nka Societe Civile twinginze abaturage barabareka. Abaturage bararakaye ndetse hari n'igihe bindaga gusenya ibiro bya Supermatch.
Population litomboka na ile wakati turwa ku quartier ile biro baripenda kuibomora.
Byabe bibibaza abaturage bo ku Mugunga babarirwa mu miryango hafi 500 bafitanye n'uruganda rwa Supermatch. Kimwe nabo mu Munigi batari bake babura na masambu n'abiyita bakavukire, byose nta byemezo nta kuka biri abifatwaho. Abahatuye bavuga ko bahora biteguye guhangana n'uwaza wese kubavana mu mazu yabo. Nababwira gusa ko ubuyobozi bw'umujyi wa Goma bwaretse abaturage bagasubira mu mazu bari batuyemo kugeza igihe hazatangirwa andi mabwiriza ku rwego rwa minisiteri irimo gukurikirana ibi bibazo. Claude Ganza, Munyamagana, mu mujyi wa Goma, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Claude Ganza Munyamagana rakenuye tugume mu karere k'ibiyaga binini hakivugwa abazira ukwemera kwabo byemezwa na Pasteur Wizera Christine Coleman aramutse ishengero Blazing Holy Fire Church rifise icicaro mu gisagara cha Denver ni muri leta ya Colorado aha muri Amerika. Mu kiganiro twagiranye agendere Ijwi rya Amerika natanguye ndamubaza umuco w'abasengera muri iryo sengero aramutse.
Harimo abanyarwanda bahagije, abarundi n'abandi bantu baturuka mu bindi bihugu byose byaba Amerika y'Amajyaruguru, y'Amajyepfo, Burayi, muri Afrika no muri Asia.
Yego, mu bibagenza aha muri Washington mwatubwiye ko hariho n'amanama atandukanye yo kuraba ingene uhohotera abantu bazira amadini canke ukwemera kwabo vyifashe. Ni kibazo twovuga ko muri Afrika na cyane cyane mu Burundi no mu Rwanda kihari cyane.
Icyo kibazo kirahari ku isi yose, ariko muri rusange ntabwo twari tumenyereye ko i Burundi no mu Rwanda bibaho, ariko muri uyu mwaka hari itotezwa ryabaye cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ndemeza ko ari byo kubera yukumvugana n'abapasiteri n'abandi bantu benshi turabizi ko ari abapasiteri bafunzwe.
Muduha karorero kavyo babatoteza babahora iki muri rusange?
Iyo mvuganye nabo usanga mbese bashaka ko abakristo baceceka, niba ibyo babigisha bitajyanye wenda n'iby'ubutegetsi bushaka, bashaka ko baceceka bakumvira ubutegetsi ariko ntibumvira iby'Imana. Ivuga rero urumva ko ari ikibazo, kuko iyo uri umukristo Imana niyo ibanza ibindi byose bigakora.
Hama mwe bavuga ko naho uburongozi buva ku Mana kukubaha Imana ni nako kubaha abarongozi.
Byo nibyo biranditse, umukristo nyawe agomba kubaha abamutegeka abategetsi. Ariko rero niba umutegetsi agutegetse gukora icyaha, aho ngaho Bibiliya ikwemereye kutagikora, kuko icyaha kiza kujyana mu muriro aho warimbuka. Ubwo rero ndumva ko nta muntu numwe ku isi yose washaka kujya mu muriro.
Pastor Christine Wizeye, haraheze igihe mu gihugu cy'u Rwanda hari ingingo ifashe yuko amashengero amwamwe yugagwa, hambavu iyo ngingo habaho n'itegeko canke ico twokwita ingingo yuko kugira ngo ushobore kuja mu mabanga nkayo yanyu pastor ofisi shengero hari amashuri utegezwa kuba warananonosoye. Iyo ngingo murayivuga ku iki, hama kuvyerekeye igagwa ry'ayo mashengero atandukanye navyo muhagaze hehe, ico muvyumvira ko nica?
Ubundi ukurikije ikimana idusaba muri Bibiliya, numva ko bakoze amakosa batagombye gufunga izo nsengero, keretse niba hari ibyaha bakoze by'ubugizi bwa nabi cyangwa se ibyaha bifatika bigaragara. Ariko ubundi uko bimeze ni inzego ebyiri zitandukanye. Hari ubutegetsi bw'Imana, ubutegetsi bw'Imana nibwo bushinga itorero cyangwa se kiliziya. Mu gitabo cya Matayo 16 Imana ivuga ko ariyo yubatse itorero, ntabwo ari umuntu ubaka itorero, nta nubwo ari umuntu ugomba kurifunga. Ubundi rero ko Imana ishaka nuko eglise cyangwa amatorero n'ubutegetsi bakorera hamwe mu bumwe, nta kubangamira undi. Itorero ntiryagombye kubangamira ubutegetsi, n'ubutegetsi ntabwo bwagombye kwivanga mu by'amatorero, kuko itorero umuntu warishinze ni Kristo.
Ariko iryo torero ribarizwa mu gihugu, igihugu gise amategeko, ayo mategeko harimo n'amategeko agenga madini, akongera akagenga nkumbure nabo bose baba bari muri ayo madini mbere ko abakristo abanyagihugu bagendera ku mategeko.
Nkuko amategeko y'igihugu atagomba kubangamira amategeko y'ikiremwa muntu, ni nako amategeko y'igihugu atagomba kubangamira amatorero, kuko muri rusange amatorero abereho kuzana ibyiza mu gihugu. Kandi ndumva ari byo mu Rwanda bari gukora. Iyo abantu bari bafite ibibazo by'ibiyobyabwenge, ni hehe birukira, ni hehe bafashwa? Itorero ryabafasha.
Hama ku kibazo canke ingingo yuko hari amashure kanaka abakozi b'Imana barinda kuba baranonose baraciyemwo kugira bemererwe gukora amabanga naho.
Ibyo ngibyo ni ibintu bitandukanye n'imikorere yuko Imana idusaba, kuko Imana niyo itora.
Pastor Christine Wizera Coleman, tubashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Ijwi rya Amerika turacari mu kiganiro wanyu mu ntara, mu kanya tuca dukubitiza amaso ku mbuga ngurukana bumenyi mbere yuko duhava duhana gahindukira.
Cha, bijya bibi biranuga nuko kwa rivyo eka nibihu ngo nibihu akanira vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo
sivyo
eka
sivyo
dupinge utangike
mupinga mupingi umvire zijwi rya Amerika irabeshutse igihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Naina vyemeye tugaruka ku biganiro biriko birahuza Abarundi iyarusha. Umuhuza ati ndakukije kivi ataco dushitse ko tubazo kumbuga ngurukana bumenyi natwo nitwinshi. Mugenzi wacu Nairobi Eroje wirika neza yaducishiriza amaso kumbuga ngurukana bumenyi.
Duhere inkuru yacu kuri uyu yanditse agira ati abo muri Senarede muratwenza kweri, ni igiki muriko murakora kugira ngo leta yitabe ibiganiro? unawasa numunga nilati na hagitanga za kirimu ore titi tabzibiga niro ele gaga nilafisi vizyo wafa kukua opozisyon hachira akora chotu mare tiza unawe andi sagirati nuguichi izela wanye politike tukanawa sengera ahandi ho ikitigiri chabi itawa nacho kivuze mugi hatabu gombe nisha kawafise Mwandi se harimo mbere n'ubura musumugamburi ku butegetsi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye ku rubuga rwe rwa Twitter asa n'utangara ati iyo rushya mashira hamwe yegereye abagwanyu ubutegetsi b'intagondwa yari yitabiriye ibiganiro bari kumwe n'umugwi w'umuhuza bakavugana kuri gahunda y'amatora y'ibihumbi 2020 kandi imigambwe na leta atariho bari bo bafite umukandida mu matora y'ibihumbi 2020 ibi biganiro ya umugambwe CNDD-FDD leta ukomoka ko n'imigambwe bicuditse cyo kimwe n'amashira hamwe nka yose akorera hagati mu gihugu ntavyo bitavye basiguriye muhuza mukapa ko badashobora kuja hanze y'igihugu mu biganiro mu gihugu kwezi ariko kugandarira no kwibuka warondeye kwikukira ku Burundi umuganwa rurirwa gasore yishwe ku itariki ya 13 mu kw'icumi igihumbi kimwe amajana 961 hamwe n'incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye yishwe ku itariki ya 21 muri uko kwezi nyene mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993 ariko bamwe mu bagize ico bashikiriza ku mbuga nkoranyambaga yomvo ntibanyura akarorero na ku yanditse ati kuva ryari hizigizwa ukwe z'ikigandaro mu kwicumi Aloyizi banza witonda rongo yo mugambwe ya PDR ari mu batitavye yarusha kandi yatumiwe
bwa ikindi cha kabiri mu mugambwe ya PDR twatumaze kumenya ko leta y'Uburundi ashobora kwitaba bisobanura ko mu mugambwe ya PDR tushobora kwitaba ibiganiro udafise leta bashobora kuganira
ariko anise niyo nkuru ari mu nanise ndareze siko abibona
barateje isoni u Burundi barateje isoni abakunzi b'u Burundi n'abari baje kuraba ingira ibiganiro bigenda barifashe ku munwa no kuvuga iyo leta y'u Burundi igiye guhagwa ivomo kurusha uko ahora
eka na fosendi kumana twashira hamwe parse masangisho cyitwazo kidafashe
kuya nubundi kuza kurondera mahoro kugaruka ushiriki ku murongo nivyo izo ncungu nyene zaharanira kubona n'iryo ragirya baturaze baharara twarari shayiko numva no kumugandara neza no kuza nyene bwa tujye kwikubita gashi n'ahandi ugiye kuvuga gutyo twaraje mu ndege ukabona n'abashikiranganje tujanye bagiye mu mission
ivyo bamwe banegura abandi barabishima Jean Hakizimana arongoye Foricon yari yasavye leta kutaje yarusha kuvuga itumirwa
tukana ko rero iki gihe atamuri n'umwe yogikinisha ko akumure habitanya ibihe bya politique n'ibindi ko kandi abarundi bose mutandukane bwabo bagakwiye kuba bubahiriza ukwezi kuvuga ko gufise icyo kwigisha buri murundi wese
umunye politique Charles Nditije nawe hari kindi kimubaza kurusha
bwa mbere bavakora inshuro igira gatanu nta nshuro kubwacira aba kuko nta na rimwe hari igereza impande zibiri zihura ngo ziganire zivugane biti turabyumvikana bindi tuvyumvikana ko kabye tutire nimba mwibaza yuko ari ibigano vya nyuma kwa mwebwe byabananiye tanga imihoho hanyuma turabe abandi bakorera mu ngata
Na utaserukiwe mugambwe CNDD-FDD duri ku butegetsi waramaze kwerekana uhagaze umunyamabanga mukuru wawe Evariste Ndayishimiye yigeze kwiganira ijwi rya Amerika
birumvikana yuko umuntu arondegwa n'ubutungane mu Burundi ashobora gucaza kuganira mbega yo baganira inge na hanwa wewe uheza kwica umuntu ugacuza kuvuga uti naho nakoze ikosa reka tugire ibiganiro vy'inge no mpana wewe usigura inge ne uheza kwica umuntu ugacuvuga ngo shaka igikorwa cifata kibazo ivyifata kibanza vyaraheze cari gihe twari mu ngwano muga ntawe twigeze tuvuga yuko uzosubira kwica azocaronka ikigongwe cagateganyo uzogira ivyubwica y'ubwose acavuga ati nkeneye ikigongwe cagateganyo ndumva twogarukira amajaye ico gihugu twatuvuze tuti iki gihugu kitagira ubutungane ntikiba kikibaho kandi hariho nabishaka yuko kibigiye kitagira ubutungane kugira ngo umwe wese azarihanira ofisi igikenye abari wagira ijambo
Jean-Claude Karigwande nzako umuvugizi wa president Nkurunziza nawe yatubwiye ivyo biteze kumuhuza kuva mu mwaka uheze
nuko yoshobora kumvisha abagararije abantu bahemukiye igihugu yuko umwene gihugu ahashize atawumuvuguruza twarenje mu nzira ya demokrasi matora yabaye mu bihumbi 2015 azosubira kuba mu bihumbi 2020 abatatsinze baguma no kwizera wandanye bakora bitegurira gutsinda amatora akurikira ikindi tumwiteze ko nuko yodufasha kujijura amakungu areke kubandanya akikiza canke akimbukira bahemukiye igihugu ivyo babatumye turabona yuko byabananiye ntibabishitseko
muri abo bavuga ko batabishitseko harimo Gabriel Rufyiri atwara Oricom asabira leta ibihano
aho ndiho tuzobonera inguvu abari ko barahuza bafise badashobora gufatira ibihano abantu biteze utunyoni kubera inyungu zabo twebwe tuzaje tuvuga yuko byabananiye nta kindi twe twifuza yuko abari ko barahuza bufata ingingo zikwiye kandi barabishoboye
turangiriza inkuru yacu kuri yavuze ati na ntibantunganya yasubiriye Ndadaye nari mu kigandaro Eroje Urikaneza Nairobi ijuje Amerika
Hello Joyri kaneza rakino ni ukuru duce dusozere kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi cabashikiye kubga engineer Justin yarafatikanje muhinga bw'ivyuma na Magdili Abero ndiye na hazo nanje nari kuri micro twe mpitwifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mubandanye kuryoherwa na programme y'ijwi rya Amerika.